imwumva ni radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi twatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Udusangiye no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu, naho ku rubuga mujye kuri w3 radio yacu voa.com. Ndabasuhuza mbahikaze mu makuru yacu y'akakanya, mujye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Inkiko mu Burundi zahamagaje abantu barenga 30 bashinjwa kuba baragize uruhare mu gushaka guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu. Bamwe mu bahamagajwe baravuga ko badashobora kwitaba inkiko zitigenga.
Kurenguka muri zimanza zo kuri leta ya Nkurunziza muri iki gihe ntibyoroshye. Nkuko musanzwe mubizi, ubutungane ntibwigenga, bukoreshwa na leta.
Uwo ni Moise Bucumi, umwe mu bahamagajwe ngo bazitabe inkiko mu kwezi kwa kabiri. Uyu higeze kuba mu minisitiri w'ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. Inkuru irambuye hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, ntimujye kure. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiro by'umuryango w'abibumbye niho bishinzwe uburenganzira bwa muntu biravuga ko ubwicanyi bwakorewe bwoko bw'abahema bukozwe nabo bwoko bw'abalendo mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushobora gushyirwa mu cyiciro cy'ibyaha byibasiye inyokomuntu cyangwa bikitwa genocide. Eugenie Mukankosa.
Abantu amagana n'amagana barishwe cyangwa se bafashwe ku ngufu mu bitero byagabwe ku bantu bo mu bwoko bw'abahema mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu ntara ya Ituri. Nibyaha rero bishobora kugera kuri urwo rwego rw'ibyibasiye inyoko muntu yemwe na genocide. Oni yabivuze uyu munsi kwa gatanu. Abantu byibura 71 barishwe, abandi 168 barakomereka mu gihe cy'umwuka mubi wadutse hagati y'imiryango y'abahema n'iy'abarendo. Ni muri teritwari ya Njugu na Mahagi. Bashyamiranye kuva mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2017 kugeza mu kwezi kwa 9 umwaka ushize wa 2019. Hejuru y'ibyo, abantu byibura 142 bakorewe urugomo rushingiye ku gitsina, abenshi nabo mu bwoko bw'abahema, byavuzwe n'ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu bya ONU. Kuva rero mu kwezi kwa kabiri kumwaka ushize, abantu hafi 157 bahungiye muri Uganda, abandi barenga 556 bahungiye mu bihugu baturanye nk'uko imibare ya ONU itangaza ibigaragaza. Iperereza rero ryakozwe ryerekanye ko uduco tw'abarendu bitwaje intwaro barushijeho kwishyira hamwe kuva mu kwezi kwa 9 muri 2018 maze barushaho gukaza ibitero. Abarendu ni abahinzi, naho abahema abenshi n'aborozi barwanira ubutaka.
Urakoze uje ni Mukankusi. Tugarutse hano muri Amerika rero, Inteko Ishinga Amategeko yatoye ingingo igenewe kugabanya ububasha bwa Perezida Fidel Niyongabo. Turi kumwe hano muri studio.
Nivyo Jean-Frey, Inama Ishinga Amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igwiriyemo abademokrati yatoye ku munsi wa kane ingingo yo kugabanya ububasha bwa Perezida Donald Trump bwo kubandanya ibindi bitero ku gihugu cya Iran. Inama Ishinga Amateka na nkenguza amateka itabanje kuvyemeza. Iyo ngingo yarenganye n'amajwi 228 ku majwi 198 hisunzwe imigambwe. Abashinga amateka barimwo abarepublika batatu gusa nibo batoye ku ruhande rw'abademokrat. Biteganijwe ko inama nkenguza amateka ya Amerika itora ku ngingo nk'iyo mu ndwi iheze. Igitero c'indege y'ingwano itagira umudereva cahitanye umusirikare akomeye cane w'umunya-Irani, General Qasem Soleimani, yari ayoboye inteko zidasanzwe z'igihugu ca Iran.
Urakoze Fidel. Tugarutse ku mugabane wa Afrika. Michel Djotodi yawigeze kuba perezida wa Centrafrica yatahutse muri icyo gihugu nyuma y'imyaka 6 yaramaze yarahungiye muri Benin. Eugene Mukankusi, komeza n'abandi.
Nibyo Geoffrey, Michel Djotodi warwanyije ubutegetsi akaba yaranabaye perezida yasubiye ibangi uyu munsi kwa gatanu. Imyaka 6 iruzuye nyuma yaho asezereye ku mirimo y'umukuru w'igihugu akanarahirira gushyigikira amahoro mu gihugu cye cyabayemo imidugararo. Djotodi ufite imyaka 71 y'amavuko yeguye ku buyobozi nyuma y'amezi 10 afashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2013 mu myigaragambyo cyangwa se imyivumbagatanyo ya Kiyisilamu. Yatahukanye n'indege Royal Air Maroc yariturutse i Casablanca yanyuze muri Cameroon. Yaramaze igihe rero aba mu buhungiro muri icyo gihugu cya Benin. yakiriwe ku hoteli yo mu rwa mukuru n'abambari be babarirwa muri 30 kandi yahawe abamurindira umutekano na polisi hamwe n'abasirikare nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bitangaza. Byari byitezwe ko nyuma abonana na perezida Faustin Archange Touadera. Ubu mwaka wa 2022 uzaba umwaka w'amahoro, sinkiri umuntu ushyikiye intambara ahubwo ndashaka amahoro, nguko uko Njotodia yabwiye abanyamakuru. Yanahamagariye rero abarwanya ubutegetsi kwihangana. Ibi yabivuze mu kiganiro kigufi cyihariye yahaye AFP. Yagize ati hari amasezerano yasinywe, igihe kirageze ngo twese hamwe abarwanye n'abanyacentrafrika bose duhaguruke maze tuzane amahoro mu gihugu. Umutwe w'abarwanyi ba Jotodia uzwi ku izina rya Seleka washoje ibitero muri Centrafrica. Urwo rugomo rero rwabaye mu mwaka w'2013.
Urakoze Eugene Mukanya, turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Tugerero mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, abantu barenga 30 baregwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi ku itariki ya 13 z'ukwa gatanu 2015 bahamagajwe n'ubutabera mu Burundi. Muri bo harimo abanyapolitike, abasirikare, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Bamwe muri bariko baravuga ko badashobora kwitaba ubutabera, bavuga ko butigenga. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Abo barengukijwe basabwa kwitaba sentare isubiramo imanza ya Bujumbura igenekezo rya kano kwezi kwa kabiri uno mwaka isaa 3 zo mu gatondo. Moyize Bucumi yahoza n'umushikiranganji muri leta ya Nkurunziza ari mu barungikiwe uwo mutahe, amenyesha ko adashobora kwitaba ubutungane butigenga.
Kurenguka muri zimanza zo kuri leta ya Nkurunziza muri iki gihe ntivyoroshe, kuko nk'uko musanzwe mubizi ubutungane ntibwigenga bukoreshwa na leta nayivuga iti umuntu wese azotugora kugira ngo ntidukore ibyo dushaka, ari ukwica, kunyuruza, konona iby'abanyagihugu, tuzomugwanya. Noneho nawe nyende ngira ngo mwarumvise ko abyivugira ngo Nkurunziza yivugira ati muzopfa nk'ifu y'imijira. Urumva rero ko we yaramaze kuducira urubanza, sinibaza rero yuko yovuga ngo agiye kwitaba ubutungane, kuko imanza yaraziciye kandi niwe mucamanza ari hejuru. Nawe ubundi ubutungane yaba bwari bwiza, yaba bwakurikiza amategeko, yaba bwaca imanza ziroranye, nawe nyine narazi yuko n'izo manza zitaba zihari.
Muri kino gihe Burundi bwimirije amatora, Moyize Bucumi abona ko kurengutsa abo bantu bose harimwo n'abigeze kuba bashinzwe amabanga akomakomeye mu gihugu ari akaryo ko kwiyamamaza.
Je uko ndabibona izi manza agomba kuvyura ubu ni nk'ugu ukwiyamamaza kugira ngo abanyagihugu babone ko ariko arakora, ariko ariruka ku bantu. Wenyene yibaza ko bagize amakosa mugabo ku bwanje ari abadakunda, acereka rero abanyagihugu yuko ariko arakora. Ko ndabibona jewe ubu ahubwo azohava akorera nabi abagomba ko bitoza, kuko natwe turavise abanyagihugu badukunda batazobatora kandi tuzobabwira ntibabatore.
Ahmer Niyongere yanonose ibijanye n'amategeko amenyesha ko ugo rubanza ari rwa politiki. Ati yabutungane bw'u Burundi bwashaka gukora ngo bwo banje gutunganiriza abari mu gihugu habera mabi atagira izina.
Ivyo ni mitahe yerekeye ivya politiki, nta butungane burimwo, ni ibintu vya politiki babashaka gusamaza abantu, babashaka kurondera amajwi kwerekana ko hari abari kubarakurikirana, berekane neza yuko hari ubutungane gukora. Mbega ubwo butungane bwokora ku bantu batari ngaho, ari abantu bigo barakora mabi yose akorerwa Abarundi, ubwo butungane bwigaragaze mu gukurikirana izo nkozi z'ikibi. Je nibaza yuko ari dosiye ya politiki, aricyo bituma ubutungane abacamanza bariko barakoreshwa kujya muzi neza yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga, ubutungane bw'u Burundi bukora mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Iyo mitahe rero yarungikiwe abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi, abo twavuganye bose iraba bamenyesha ko izo bimfagusa nk'uko imitahe mpuzamakungu yo kubafata yabaye imfagusa, kuko isi yose imaze kumenya ukuri ku Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Igihugu cy'Ubwongereza cyemeye guha imfashanyo umuryango mpuzamahanga wita ku biribwa PAM ishami ryo mu Rwanda. Iyo mfashanyo ni y'amafaranga arenga miliyari 3,700,000 y'amanyarwanda ziri mu nkambi ya Mahama. Izo mpunzi zari zimaze iminsi zitakamba, zivuga ko zugarijwe n'inzara. Pierre Claver Nkuru.
ikigega cy'ubwongereza gishinzwe iterambere mpuzamakungu DFID nico cageneye ishami gishyamwe mpuzamakungu ONI gitaye ibiribwa PAM imfashanyo ingana n'imiliyoni zitatu z'amapound akoreshwa mu bwongereza nayarenga imiliyari zitatu n'imiliyoni amajana indwi y'amanyarwanda. PAM igisata cyasha mu kunagura uburyo bwo kugaburira neza impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 60 ziri mu nkambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ishyamwe PAM rivuga ko muri iyo mfashanyo hazovamwo ibiribwa bifise intungamubiri ku bazikeneye harimo cyane cyane abana bari munsi y'imyaka 2, abagore bibungenze, abari ku miti y'indwara zidakira nka sida, igitonto n'izindi. Kuva mu mwaka uheze impunzi z'abarundi ziri Mahama zihabwa amafaranga na PAM kugira ngo zishobore kwigurira imfungurwa zishaka. Impunzi imwe ihabwa amafaranga angana n'ibihumbi 500 y'amanyarwanda iruhande y'izindi mfashanyo nk'umunyu, amavuta n'ubuyi yako atabakwira ukwezi kose.
Ahigiye bishika ugasanga umuntu wahuye n'ikibazo cy'uburwayi, ibyo byose bijamwo kubera iki? Umurwayi arakenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girente nifana kugira arenze ku miti, ugasanga ibyo bitumye y'amafaranga agize akeya cyane rwose. Amafaranga nayo tuba twarose uyakuramo n'inkwi kandi inkwi nazo ni ikibazo kiba gikomeye cyane rwose. Niyo mpamvu amafaranga
urashaka gukora nk'amezi nk'atatu bataduhaye ngo gacukuramo umutwe dufaranga baduhaye twarasyo gaca usanga ntidukwiye no ku kwezi. Twashaka kuba twongeraze ko dufaranga dukeye kubera nk'uwo twarasa amafaranga gaca usanga nk'umwana ntarose nk'uduhuzu yambara gaca usanga ukuyemo umwe w'utwo dufaranga baduha gaca usanga na kwa kwezi ntigukwiye kubera umwana ntiwamureka ngo agende ari gusa.
Nkaje ndi nk'urukoro rwo ndimo ndaraba nkafata 5-8 tuza gufata amahera rero ibiharage twabimaze bigatuma rero ya mahera nayo acashikira mu bukene bikaza gushika twamaze kwaka imigwazo ngo rero kugira kubyo biharage basi batume bagira n'uturo tune ku nkorokoro cyangwa amafaranga nayo aguma ari 5-8
inkorokoro ushatse kumubwira
umuntu umwe yigenga.
Mu mwaka w'ibihumbi 2015 iyo kambi cyubakwa yibonekeje ikibazo cy'indwara zituruka ku gufungura nabi. PAM risigura ko ibitigiri byagabanutse cyane ubu kuko kare baharugwa ku bice 46% yamara mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019 bari bageze ku bice 25% gusa. Ahanini byatumwe n'uko impunzi zisumira ku isoko ibyo zifuza nk'uko umurundikazi Abimahama yabibwije ujya Amerika ko asigaye agaburira imboga umwana wiwe.
Utuboga nyine turadusoma.
Ndafite abana bato bato n'abameza ku bugari bw'ibigori none ubu ndavyishimiye nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori.
Ubuserukira impunzi ziri Mahama arashima iyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu c'ubwongereza. Jean Bosco kwibishatse agira ko asaba ko amafaranga ahabwa izo mpunzi yokongerezwa kuko no ku masoko aho basumira haba mu ikambi canke hanze yayo ibiribwa vyaduze igiciro.
Uno munsi agafuko k'umuceri k'ibiro 25 ano kari ku mahera hafi ibihumbi 21 birenga, agafuko k'ubufu kari hafi ku bihumbi 19. Mbega ibintu byose byarazimvye nta na kimwe uno munsi twovuga ngo kirazimbutse. Ibindi bisumwa bitandukanye byose byaragiye biraduga muri ibi bihe. Ni naco gituma rero umuravye n'uburyo bagenera umuntu n'ukuri amahera ni make adashobora gutunga umuntu ukwezi kose. N'ukuri turasaba yuko akarusho nk'uko dukomeza dusaba bo dufasha kugira ngo akarasiyo abantu tugenerwa ku kwezi bakazamure bakaduze kugira ngo abantu bashobore kuronka ingene bo kwifasha mu gusuma. Ko barakarusho n'ukuri twebwe n'imiryango yacu kuko no munsi imiryango myinshi inzara ni nyinshi.
Ikambi impunzi z'abarundi ya Mahama yakiriye abarundi bahunze intureka zadutse mu gihugu cabo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubu irimwo abarenga gato ibihumbi 60%. Ibice bigera kuri 75% vyabo n'abana n'abagore. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero 255 kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nila Mutonuimana ni umutwa kazi wahize abandi bakobwa mu marushanwa ya Miss Kayanza aheruka kuba mu kwezi muri ku kwezi mu Burundi. Ubukobwa batwa rero muri icyo gihugu buzwi nk'ubwasigaye inyuma mu iterambere ry'igihugu. Umukobwa yatewe inkunga n'ishyirahamwe Femide Jabat rishinzwe gutegura amarushanwa y'abakobwa babatwa akazi mu gihugu cyose. Umukobwa rero yaganira na mugenzi wacu Oriane Tangishaka atangira asobanura uko ubuzima bw'abarundi bwo mu bwoko bw'abatwa bwifashe.
Ingen nakuje ino muri kominati ya Muhanga. Nakuje twari dufatanye mu nda sinabo n'itandukaniro riri hagati ya ubwoko bw'abasa n'ubundi bwoko, kuko ahantu tubaye tubana twese twari dukundanye, ariko narabona itandukaniro ku bintu twakora. Twari dusanzwe dukora cyangwa ubuzima twari tubayemo hari aho tutari duhuriye. N'ibintu bijyanye nko kubumba izono narabona yuko abandi ubwoko bw'iwacu buri ukwabwo. Ariko twari dufatanye mu nda,
babona bijukiye cyane kubumba inkono. None utangiye gukura kumbure tubandanyije gushika no muri aya mezi aheze, ugikura warumva ivyo bintu vy'abamisi ayo mahiganwa y'abamisi warayumva?
Yeah, mahiganwa y'abamisi ntayo numva, ahubwo natanguye kubyumvira nyine nabitumye ko hibujumbura fondasiyo Femide Jabat yatanguye kubyitubwira byo ntabyo narimenyereye nyine muri komine yacu ntabyari bimenyerewe. Mbere ibaye n'ibya mbere havuye umuntu w'isi no muri komine Muhanga kuvaho ryagahereye n'igewe naserukiye na komine yacu ubwo cyari kimenyereye twebwe.
Iteka rikomeye rero kuri wewe.
Yego.
None bagusigurira yuko ibyaba ari biki akamaro kavyo kugira ngo have wishishikarira uvyitaho ubijamwo bakubwira ko bigamije iki?
Fondasiyo Femide Jabat igenewe yadusigurira icyo bigamije. Twari kugira ngo natwe tubone yuko dushoboye ata kintu na kimwe tudashoboye, nibyo bigabanywa kandi turi gemu politinda. Bavuga yuko bashaka umuntu aciye ubwenge, natwe ubwenge turabufise.
Ni byiza cyane. Aho utsindiye rero wavyakiriye gute, wari uvyiteze wumvise gute?
Yee, aho ntsindiye ibyo higanwa numvise neza kuko yari ibaye intambwe ya mbere mu Burundi. Numvise neza kuko ndabye n'abo twari kumwe sinari nibye yuko nshobora kuritsinda, ariko nsanze ndaritsinze naryohewe cyane kuko narerekanye yuko natwe dushoboye, narereke abandi akarorero yuko nabo bakwiye
n'abandi. Urakoze cyane Nela. Reka duhindukire gato kuri Madame Solange Murerwa. Madame, reka nsome gato kamwe mu twandiko umushinga na FMI yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook, aho asigura ingene ikiciyumviro cha Miss cyatanguye muri we nk'umuntu ya tanguye irishirahamwe. Yavuze ati hari itariki zibiri munyonyo muri 2018 aho nashira habona iciyumviro Imana yashizemwo mu mutima co kubona mu gihugu cacu turonse umumisi w'umutwakazi, kuko kuva amahiganwa yavyo atanguye mu Burundi nta na rimwe twari bwigere tubona umwigeme w'umutwakazi muri ayo mahiganwa. Biciye mu ishirahamwe Fondation Femide Jabat, twaciye dushiraho umugambi twise Miss Inakaranga wo kurondera abatwakazi mu gihugu cyose no guhimiriza abajejwe ibisabwa muri iryo higanwa. Rero no kuvuga ko mumaze gutangura irishyirahamwe, ko wewe uri umuvugizi muri irishyirahamwe, abarundi abarundikazi baryakiriye gute bavyimvire ko iki ko byumvikana nk'umengo byarashimitse cyane ku by'ubwoko kuri mwebwe mubona bavyakiriye gute
murakoze kuri icyo kibazo twebwe nk'uko nyakubahwa Minani Felicien asanzwe arongoye fondasiyo yacu fondasiyo Semido Jaba ni fondasiyo duhurikiyemwo turi abantu batandukanye abarundi baba ngaha mu Burundi abarundi baba hanze inyuma y'igihugu twagiye hamwe kugira ngo dushobore gukora imigambi atari mike harimwo gushigikira abantu aho nikora abantu basa nikora make abantu bari mu bibazo bitandukanye ibyo bimwe bikorwa dusanzwe turangura muri ibyo rero dukora duca turashyiramo n'uwo mugambi wa minsi inakaranga kugira ngo dushobore gushyigikira abigeme bo mu bwoko bw'abatwa kugira ngo dushobore kubereka ukuntu bo kwiteza imbere bivuye ku bumenyi basanzwe bafise ku karanga basanzwe bafise tubereke nabo yuko ari abantu nk'abandi kandi bafise ibyo bashoboye n'ibyo boterera mu iterambere ni muri iyo ntumbere rero uwo mugambi wa minsi inakaranga ari umwe mu migambi ya Fondation Semido Jaba turiko turategura no mu bindi byose turiko turarangura
abarundi none bavyakiriye gute aho muri tanguri
abarundi bavyakiriye neza kuko fondation yacu iramaze igihe iri kirakora twararose uruhusha duhabwa n'amategeko ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amafondation cyangwa amashyirahamwe akore turarondera ibisabwa byose turaja hamwe turarondera uburyo ni gikorwa rero abarundi benshi bashimye bakengurutse yaba iyo migambi ya fondation byaba ibindi bikorwa dukora muri fondation byo gukurikirana ugwaruka kugira ngo twamare abajene kugira ngo tubafashe kwiteza imbere yaba uwo mugambi wa minsi inakaranga n'umugambi abantu benshi bakunze bagumye badutera intege haba ku rubuga haba abadusanga ku mabiho haba abaduterefona batwandikira ni igikorwa abantu benshi bakunze bavuga ati bandanya shishikara aba bana babigenewe mu bwoko bw'abatwa nabo mubahe agateka mubereke uko nabo bafite icyo bashoboye kuboterera mu iterambere ry'igihugu n'ibindi bikorwa
duhindukiriye kuri Miss Neila turumvise ibi bikorwa bya Miss wewe abavyeyi bavyakiriye gute aho utanguye kubasigurira ati hariho umugambi waje hariho ibikorwa ngiye kuzojamwo abavyeyi bawe umuryango wawe bavyakiriye gute
abavyeyi bamaze kumva ibyo bya Miss inafaranga bavyakiriye neza cyane kuko bavuga ati nafe tugera dutere imbere tugera tubonekane yuko dushoboye haba no mu muryango barantera intege bakavuga ati genda nawe uzikano uduserukire no mu makungu babone yuko no mu Burundi dushoboye ubwoko bwacu dutere imbere mu bintu byose tureke kwikumira abereka abandi akarorero bavyakiriye neza mu mbere
none tubwire muri make aho utsindiye turumva ko baravye mu kugira ngo utsinde bararavye ubwenge n'ibindi byinshi icyo ubona bashimikiye ko cyane gufashije gutsinda cari igiki
icyo bashimikiye cyane cyafashije no gutsinda nuko bambagije ibibazo nta nakimwe cyane ni ikindi ni mugambi navuze wana wenyine warantama n'utanda ashobora gutsinda nicyo mabona bafatiye ko cyane
bimwe mu bibazo babaza wumva ko bishobora kuba byari bigoye canke wibuka byari ibihe
ikibazo cya mbere bambagije amazina y'abaperezida ba mambre dore yashe ikigira kabiri bambagije intara zitandatu muri zimwe zigize Uburundi icya gatatu bambagije imyaka Uburundi bwakoronije
ego hama umugambi wewe wipfuza kuzokorera ko umugambi wifuza kuzokorera ko nka Miss Kayanza n'uwuhe mugambi
umugambi wa mbere ni wo guhimiriza urwaruka rwo mu bwoko bw'abatwa abigeme n'abahungu kugira bajye ku ishuri kuko ishuri ni ryo soko ry'ubuzima umugambi wa kabiri ni wo kujya hamwe urwaruka rukajya hamwe kugira ngo hajye harakorwa amanama yo kubahanura bajye baririnda ibintu by'ibihumbi byo kujya mu bintu by'ibihumbi kugira ngo n'inda z'indaro zigabanuke mu gihugu cyacu kugira gatatu ni wo guhanura urwaruka rwahejeje amashuri n'abatarayaheza kugira bajye hamwe bajye mu mashyirahamwe bashobore kwiteza imbere
ndumva ari ibikorwa bikomeye cyane kandi bije gufasha ugwaruka muri ibi bihe. Urakoze cyane gose. Nkuko twabivuze kino ni kiganiro gihe ijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika. Murakoze cyane batumire bacu, reka duhindukire nabo nyene tubaha karyo ko kushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Duhere kubitwa Alain, amahoro neza.
Amahoro kwijwe rya Amerika.
Kaze neza.
Murakomeye.
Yego, turashima namwe.
Kuriza n'umwaka mushasha mwese.
Twese duhamagaye uri hehe gala?
Ndahamagaye ndi Kigali mu Rwanda. Yego. Ikintu cya mbere tushimishije ni uwo mukobwa mwiza yisobanukiwe akavuga ati reka mve muri babandi banyarucari babandi akitinyuka. Akaza akajya ahagaragara ati reka ngende mu marushanwa nk'ayo. Kuko tuzi ko ikintu cyitwa misi bumva ngo ni ubwiza, abantu benshi bumva ko ari ubwiza bw'umubiri, ariko umubiri n'ibyo ariko hakabamo n'ubwenge. Aba yavuze n'akantu kutiye nta kintu bambajije ntashoboye kwishura. Ibyo byose ni ukubera yagiye mu ishuri, niyo fondation yamufashije kujya muri iryo higanwa nayo. Ibyo byose yarafatiye no kuri ako n'uko yashoboye kujya mu ishuri, kuko ntibari kumusanga mu ibumba ngo bamuza. Ariko nabo baramufashije, ariko nawe yari yifashije. Ndamutera intege, ndamushyigikiye, numva ashimishije cyane. Ari umuntu akwiye gufatwa mu mugongo birenze, kandi ntabe misi gusa kugira ngo Kayanza imenyekane bayumve ati iyo ntara yazamuye umutwe w'akazi, cyangwa ngo abategetsi ba Muhanga komine bari bo bamenyekana, ahubwo bamuhe ubushobozi, bamuhe uburyo iyo migambi yavuze yo guhanura abandi bakobwa b'abatwa cyangwa abandi barundi gwaruka ku kwijukira ibikorwa byiza, kwirinda ingeso mbi, kwirinda ibiyobyabwenge. Ibyo byose bamuha ububasha, kuko ntabyo ashobora gukora wenyine ari Muhanga. Ntabyo yakora wenyine ngo abyigishe mu Kayanza, abyigishe mu Yinga, abyigishe muri Noro, cyangwa abyigishe mu gihugu cyose.
Reka twakire na Marius ku murongo wa telefone. Uraho neza Marius?
Yego, ndaho kandi ndashima cyane.
Uherereye he?
Ndi mu Burundi, mu ntara ya Bubanza aho bita Musigati. Jewe icya mbere ni ugushima uriya mahiganwa yabaye mu Kayanza, kuko byaratweretse yuko n'abana b'abatwa bashoboye, kuko na cyane cyane abana b'abatwa bahora ari abana bikumira muri ibi na biriya. Uburyo batunganije amahiganwa muri ibica nk'ibiriya wahora usanga bikumira, kandi ari abantu bashoboye, bafite icyo bashoboye, bashobora kumarira igihugu ndetse n'aho batuye, ndetse n'abo batwa nyine basanzwe bakomokamo. Rero ni ibintu bihimbaye cyane. Ubwa mbere nagomba nkeze niyo ntara ya Kayanza n'ishyirahamwe ryitwa Famido Jaba batunganije mu mahiganwa, ku buryo mu matora, ni ukuvuga mu majonjora, uyu mutwa niwe yaciye aba uwa mbere. Ntibahengamye kuko yarerekanye ko ashoboye batarinze kuraba mbega uyu muntu urukoba rwe rusagute, mbe amaze iki, ashoboye iki, ava mu bwoko bw'uwuhe. Ariko bararavye ati uyu muntu n'umuntu yabishoboye, yarushije abandi batamanje kuraba ubwoko.
Dushimire Oriane itangishaka hamwe nabo baganiriye. Inshuti rero mwabanye natwe muri aya makuru, ayaka kanya niho tuyagarukirije. Nishimire bagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma Tian hamwe na Fatu Alimas Karala wamfashije kuwegeranya aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira umugoroba mwiza.